Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ni Frederic Nkurikije duhere ku makuru dushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Tagize mwaramutse Frederic, turahera ku makuru y'ubutungane. Inyuma y'imyaka intara ya Darfur muri Sudan yarabonye amahano n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Umwe mu bakekwa kuba barabukoze agiye kurengutswa imbere y'ubutungane ngo abibazwe. Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman azwi kandi ku izina rya Ali Kuyashbe arenguka imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ifise icicaro mu Buholande mu ndwiza itariki zitanu z'ukwa kane. Umutahe wo kumufata wasohowe na CPI mu 2007 yagirizwa ibyaha 31 byo mu ntambara no guhungabanya agateka ka muntu byakozwe mu 2003 na 2004. Yayishikanye ku butegetsi mu 2020 aca atwagwa irahe mu Buholande. Kuyashbe yarahakanye ivyo bamwagiriza, ariko kwisigura kwiwe ntikwashoboye kumukura ko ivyaha. Kuyashbe yagirizwa kuba ubwiwe yaragize uruhara mu bitero bimwe ku basivile hagati y'ukwezi k'umunani 2003 no kwa gatatu 2004, igihe hicwa abasivile abandi bagafatwa ku nguvu abandi ndetse bakaburizwa igufa nk'uko bivugwa na CPI. Muri Afrika, perezida wa Tunisia Kais Saied ejo kuwa gatatu yarasheshe inama nshingamateka, yongera avuga ko abashingamateka bose bazokwirukanwa kandi bakurikiranywe mu butungane. Iri tangazo yarivugiye mu nama yagiranye n'akanama k'igihugu kajejwe umutekano haheze amasaha make abashingamateka bakoranye ku buhinga bwa video kandi bemeje itegeko rikuraho ingingo zo mu bihe bidasanzwe zafashwe na perezida Saied mu mwaka uheze. Yavuze ko ibyakozwe n'abashingamateka ari kugerageza kumukubita kudeta, ariko kandi ababikoze yabagirije guhemukira igihugu kandi bakazoyikurikiranwa. Abashingamateka bemeje itegeko rifuta ingingo zafashwe na Saied bavuga ko izo ngingo zahagaritse demokarasi kandi vyagarukanye intwaro z'igitugu. Abashingamateka basabye kandi itunganywa ry'amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu hamwe n'ibiganiro bigarukana icuka ciza ca politike muri ico gihugu. Nayo muri Somalia, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika Larry Andre yaraneguye ibitero biheruka gukogwa na Al-Shabab mu gihugu byahitanye abantu barenga 60. Ibyo bitero byabaye ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu zakozwe na Al-Shabab ku kibuga cy'indege cy'i Mogadishu gicunguriwe cyane bihitana abashika indwi barimwo n'abanyamahanga batatu nk'uko umuvugizi w'igipolisi Major Abdi Fattah Adene yabivuze. Ejo kuri uwo munsi nyene ibisasu bibiri byaraturikiye i Beledweyne hafi abantu barenga 48 barimwo umushingamateka w'umugore Amina Mohamed Abdi Barafa. Andre yavuze ko umutekano mu ihembe rya Afrika udashoboka Somalia idateye imbere kandi na demokarasi n'amahoro bitagaragara muri ico gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika, intambara ibandanye ivugwa muri Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze jo ku gatatu Kuburusiya butubahirije ivyo bwemeye byo gusubiza inyuma abasirikare babwo bari mu micungo ari mu rwa mukuru Kiev no mu buraruko bw'igisagara ca Chernihiv. Ariko ubushikiranganji bwa Amerika bwo kuvuna abansi bwo bivuga ko ejo kwa gatatu Uburusiya bwakuye igitegere gito c'abasirikare hafi ya Kiev, ariko ko batasubijwe mu Burusiya ahubwo batwawe mu bice by'uburaruko. Uburusiya bwavuze ko ata kimenyetso cerekana ko hari ivyumvikanywe ko mu biganiro biriko biraba bihuza ico gihugu na Ukraine. Ni mu gihe perezida wa Leta Zunze za Amerika nawe Joe Biden yavuganye na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kwa gatatu nyene. Perezida wa Amerika yavuze ko ata kwa bategetsi, presidansi ya Amerika yavuze ko abategetsi baganiriye ingene Amerika iriko irakora yiruka n'umwanya kugira ishitse ibyo yiyemeje byo gutanga imfashanyo zasabwe na Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru y'inkino, Iran yarongeye kubuza abagore kwinjira muri stade y'umupira w'amaguru kurorera urukino mpuzamakungu. N'urukino rw'imigwi irondera itike yo kujya mu gikombe cy'isi rwarangiye ejo rwakozwe ku munsi wa kabiri, aho Iran yatsinze Liban 2-0. Uru rukino rwabereye mu gisagara cya Mashhad mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Iran. Itorokanizo ry'amakuru rya leta ya Iran, ISNA, ryavuze ko abagore bo muri Iran hafi 2,000 bari baraguze amatike y'urwo rukino bagumijwe hanze ya stade ntibemerewe kwinjira. Itegeko ribuza abagore kwinjira mu mastade muri icyo gihugu cya Iran kurorera inkino z'umupira w'amaguru n'izindi ryashyizwe ko umukono mu 1979. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA rimaze imyaka riremera igihugu cya Iran kugurura ibibuga by'umupira w'amaguru ku bagore, ariko mu 2019 niho igitegere gito cy'abagore cemerewe kurorera inkino rimwe na rimwe muri icyo gihugu cya Iran. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ivuga ko yiteze ko ibi bitazosubira kuba muri Iran, kandi Iran ishobora kuzofatirwa ibihano n'iryo shyirahamwe mu gihe yobandanya n'iyo ngeso.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino uheje kudushikiriza. Murabandanya kumeza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Agahengwe gasana kagarutse ibunagana mu karere ka Rushuru inyuma iminsi ibiri ingwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Congo FARDC. Abo ni bamwe mu banyagihugu bibunagana. Amakuru mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Agahengwe gasana kagarutse ibunagana hafi ya teritware ya Rutshuru inyuma iminsi ibiri y'ingwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Congo FARDC. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Bitandukanye n'ejo mu kirere cyose cya Bunagana cyari cyuzuyemo urusaku rw'amasasu aremereye. Uyu munsi ako gake kari gatuje, abantu batuye ku mupaka babwiye Ijwi rya Amerika ko bashoboraga kumva urusaku rw'amasasu kure ya Bunagana. Amafoto na video bisangirwa ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ingabo za Uganda UPDF zikikije abarwanyi bavugwa kuba ari abayi 23, bamwe bambaye imyenda y'igisirikare bafite n'imbunda, nyuma bashirwa mu modoka ya gisirikare. Umwe mu bagize umutwe wa M23 utashatse ko amazina ye amenyekana yatangarije Ijwi rya Amerika ko batunguwe nuko igisirikare cya Uganda cingiye muri Congo kubarwanya kandi batarwanya Uganda. Ariko ejo mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije yahakanye ko ari ntangabo za Uganda zinjiye ku butaka bwa Congo. Ati inyeshamba za gabye igitero ku kigo cy'ingabo za Congo kiri hafi cyane n'umupaka wa Uganda, aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikilometero kimwe. Urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nk'aho, nuko ngo twicare tuzinga amaboko. Mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira. Umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro gahana imbibi na Congo, Bwana Peter Mugisha, nawe yahakanye ko ingabo za Uganda zafasha abarwanyi ba M23 kubera yuko zitari ku butaka bwa Congo.
Oya,
ibyo ninde wabikubwiye? Igisirikare cya Uganda ntabwo kigeze gikandagira ku butaka bwa Congo. none se abarwanyi ba M23 bari kubafata bate batageze aho bari bari? Oya oya, ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Ushobora ute gufata umuntu urwanira mu kindi gihugu uri hano muri Uganda? Imirwano iri muri Congo. Twe icyo dukora ni ukurinda umutekano w'igihugu cyacu byonyine. Uyu mugore wo muri Congo yabwijwe rya Amerika ko yabonye abasirikare ba Uganda muri Congo maze bafata umugabo we bakeka ko ari nyeshamba, ngo bamujyana mu nkambi yabo muri Uganda aho yamukurikiranye ariko bakanga kumurekura.
Ngo we yabonye amasase abaye menshi abahungaho mu rugo aba mu noneho igihe bazungurukaga mu makarite bagushaka duyi basanga ahagaze mu mbuga. Basanze ahagaze mu mbuga bahise bamuzigisha ikoti rye baramujana.
Ni bande bamufashe bamuzize?
Abamufashe ni Abaganda bari kuzunguruka aho mu rufisi.
Abasirikare ba Uganda?
Batunyuzeho hano anaribo bamushoreye bamuzize. Mukurikiye naho bakambitse hano Nyabyoba, ubwo abasirikare bagerageza kunsubiza inyuma ngo nisireye. Ni muri Uganda hano ku pese yabo mu fiso igice cyo mu kibaye.
Wamenye ute ngo ni abasirikare ba Uganda?
Ubwo nabonye imyambaro yabo uko bambaye nuko bari kuzambuka aho nari bamufashe n'ibaragisi yabo aho bamujanye nani yabo nani y'abaganda. Ntabwo nari nongera kumubonaho kuko ubwo nagiye mwirukanka inyuma bangubise ngo nibiri ngo ninsubire inyuma nje nsubire inyuma. Umusirikare w'Uganda wakubise ngo ninsubire inyuma nta mugore wemerewe igice yabo.
Hagati aho ibihumbi by'impunzi biracyari bunagana ya Uganda bizeye ko umutekano ushobora guhita ugaruka iwabo bagasubirayo kuko badashaka kuja mu nkambi impunzi muri Uganda.
Kutubwira yuko bakirwanirayo ko ntahatari haba umutekano. Ubwo dushaka gusubira iwacu kuko twasizeho ibintu byinshi. Umutekano utaboneka kubwa azibazika ntaboneka ni kubera mu nkambi ari uko tubonye ibyo bikanyagwa. Ntabwo tubayeho ntacyo turya ntacyo abantu nukurara hanze ntaho turi abantu nukurara baryamye mu muhanda
ni bibi kuko turi kunyagirirwa hanze n'uwagira icyo agira ntabwo yabona n'inzu yo kuvanga turi kunyagirirwa hanze kabisa kuko abariho turababaye ntabwo turababaye ntabwo borohewe tugiye mu nkambi twagenze tudashaka bitewe n'itegeko ariko ku cyifuzo cyari twategereza umutekano ndetse tukareba ko twasubira iwacu niyo twebwe n'icyo dushaka kuko ntabwo twari dukeneye ku buryo twosaba kujya ku nkambi.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR rivuga ko mu minsi ibiri ishize impunzi zirenga 10,000 zinjiye muri Uganda abandi bake bakaba bakiza. HCR ivuga ko 1,000 muri bo bemeye kuja mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande, abo akaba aribo bahabwa ubufasha burimo ibiribwa aho kuba n'imiti. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Mu Burundi naho kigo kijejwe gukurikirana uko ibinyesha makuru ikora sense ejo ku munsi wa gatatu cyaratangaje ko iradio BBC yari imaze igihe yarahagaritswe yemerewe gusubira usamiranira mu Burundi. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Yvan Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Byashikirijwe nyuma y'inama yatanguye ku munsi w'ejo y'abagize urwego sense rujeje gukurikirana ku bimenyeshamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari inama yatunganijwe kugira ngo irabire hamwe ibikorwa byarangutse muri ico kigo mu kiringo c'igice ca nyuma c'umwaka w'2021 gihwanye n'amezi atatu hamwe n'ikiringo c'igice ca mbere c'umwaka w'2022. Nyuma y'inama abamenyeshamakuru bashikirijwe na ambasaderi Vestine Nahimana, umuyobozi w'ikigo sense se ibyavuye mu ngingo zari ku rutonde rw'ibyigwa muri iyi minsi ibiri harimo kuraba ibimenyesha makuru byatoranijwe mu byasabye kwinjira mu ruganda rwo kumenyesha makuru. 8 bikaba ari byo byatoranijwe, muri ibyo ibigera ku ndwi nibyo byemerewe.
Ayo maradiyo yose mu kuyemerera nuko tuba twabonye ko akwije ibisabwa n'amategeko, hanyuma tukaba twongera twabonye ko aje afise linye editorial nkuko mugisanzwe mukizi yubaka igihugu cacu, hanyuma tukaba twiyemeje ko naho tuzemereye tuzogenda tuzikurikirana ijisho kurindi kugira turabe ko ivyo bemeje gukora bazobishira mu ngiro.
Iruhande y'izo radio nshasha zafunguwe kuri uyu munsi, Vestine Nahima narongoye ikigo Sense yavuze ko banashize mu bikorwa akamo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yateye urwego Sense asaba ko rwatunganyiriza ibimenyeshamakuru byari byarafungiwe mu Burundi. Iyi nama ikaba yemeje ko iradiyo y'Abongereza BBC yahawe uburenganzira bwo gusubira gusamiranira mu Burundi.
BBC yari nka dossier igira 9 sense yari yarusavye ko ruzana ikete bushasha kugira ngo rusabe kwemererwa gusubira gukorera ku mugaragaro. Ikete rero aho rizaniye aho riziye ije vuba mbere, hanyuma nta kindi twari turindiriye. No munsi dossier yaje ku meza dusanga nta kindi gisigaye atari ukuyakira kugira ngo nayo isubire gushira habona ibiganiro byayo.
Munureka zo mu mwaka w'2015 zikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza amaradio yigenga atandukanye yaraturiwe mu Burundi, mu nyuma radio mpuzamahanga zisanzwe zumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu karere k'ibiyaga bigari BBC yo mu Bwongereza ndetse na radio Ijwi ry'Amerika zarahagaritswe mu Burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2019 gushika ubu. Kuri ubu BBC ikaba yasubiye kwemererwa gusamiranira mu gihugu c'u Burundi, gusa urugo ego sense ntiwigeze ruca nikanda kubiraba radio Ijwi ry'Amerika yahuze ikorera muri iki gihugu c'u Burundi. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugisha ambassadeur Vestine Nahimana arongoye ikigo sense ntiyagira ica yitangariza, gusa asubiza ko ashobora kugira ica bivuga ko mu masaha ari imbere. Gusa kandi Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'uwanonoso ibijanye n'amategeko Maitre Janvier Bigirimana yumvikanisha ko ari byiza kuba hari radio zafunguriwe, ariko ne kana ko bidasiguritse kuba batashoboye gusigurira Abarundi n'amakungu icatumye Ijwi ry'Amerika idafungurirwa.
Uno munsi rero kubona hariho iradio mpuzamakungu BBC bashoboye kugurura ni ikintu ciza, ariko ikibabaje nuko Voix d'Amérique mu gihe bari bayugariye rimwe niyo BBC yoyo batashoboye kuyireka ngo ishobore gusubira gusamirana kugataka ku Burundi. Ariko naho nyine nibaza yuko ari ukwibesha, bashobora kuba bafite insiguro mu bwaku bwacu ntibisiguritse ntivyumvikana ingene izo radio bugururira imwe yindi ntibayugururire. Dusanzwe tuzi yuko Ijwi ry'Amerika rifise ibiganiro byinshi kandi bishikira Barundi, ku buryo uno munsi kumbure bagira bati iyo radio nitwayugururira biradutera ingorane, ibyo turiko turakora bidatonze bizomenyekana bikwire hirya no hino, kuko umuntu adafite icyo ariko aranyegeza ntaco tuma abuza kubimenyesha amakuru bikora, ntaco buza yuko ntiyobuza yuko Abarundi bashikiriza ikibabakiye ku mutima.
Ibimenyeshamakuru byari byasabye ikigo kijejwe gukurikirana uko ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi Sense kuronswa uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro bishika kuri 80 nk'uko iki kigo cyabitangaje. Amaradio n'amateleviziyo ashika ku 8 akaba ariyo yabashije kugera ku meza ifata ibyemezo, indwi muri ayo niyo yemerewe, iyindi nayisubiza inyuma kugira ngo ibanze ihinyanyure ibyo yasabwe. Muzemerewe harimo iyitwa Radio Igico FM, Televiziyo Buja FM, Televiziyo Katika Muziki, Radio La Voix des Jeunes n'izindi. Hakiyongeraho Radio BBC yari maze igihe ifungiwe umurongo mu gihugu c'u Burundi, yasubijwe inyuma akaba ari yitwa Voix de Développement Communautaire de Bubanza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry Yves. Abanyekongo bakora ubucuruzi bubayabaye bwambukirana imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barinubira inzitizi bavuga ko zibangamiye banyene ubwo ucuruzi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima.
Ibicuruzwa bigarukwaho nabo bacuruzi ko bizibirwa kwambuka nibyo baba bambutsa ku mipaka ya Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri ndetse n'uwa Bugarama Kamanyora, yose ihuza akarere ka Rusizi mu Rwanda n'intara ya Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byiganjemo ibikomoka ku buhinzi, ariko kandi harimo n'ibikorerwa mu nganda, byose bikorerwa imbere muri Kongo. Masumbuko Migendo Jean ni umukuru w'ihuriro ry'abacuruzi bato bakorera ku mupaka wa Kamanyora Bugarama.
Hari ibicuruzwa byacu bituruka Kongo, guverinoma y'u Rwanda yanze nk'umuceri, amavuta y'amamesa, ifu y'imyumbati n'ibigori. Leta y'u Rwanda yatwangiye twe abanyekongo kwinjiza ibyo bicuruzwa hano.
Abo bacuruzi bato b'abanyekongo bavuga ko no mu gihe bemerewe kugira bimwe muri ibyo bicuruzwa bambutsa, bashyirirwaho amananiza ashingiye ku misoro ihanitse basabwa.
Twabanje kwinjiza amavuta y'amamesa hano mu Rwanda. Ku njerekani ya litiro 20 twishyuraga amafaranga 1,600 y'u Rwanda, barayazamura bayashyira ku 3,400. Ibyo byahise bitubera inzitizi twe nk'abakongomani, tukabibona nk'uburyo bwo kutwangira kuzana ibicuruzwa.
Ku munsi wa mbere twarayinjije, uwa kabiri bibiri, ariko bigeze ku munsi wa gatatu baratubwira ngo tugomba kwishyura 5,400. Sanga rero tutazabishogora, hanyuma turabireka.
Ibintu bimeze uku mu gihe abo banyekongo bavuga ko ku ruhande rwa bagenzi babo b'abanyarwanda bifuza kwambutsa ibicuruzwa bijya muri Kongo bo byakirwa kuva ku mboga n'imbuto kugeza ku bikomoka ku matungo nk'amata n'amagi yewe n'inyama. Abo nabo bagasaba ko u Rwanda rwaborohereza.
Turifuza ko Leta y'u Rwanda idufasha rwose, ikagabanya kiriya kiguzi cyo gusorera ibicuruzwa ku mupaka. Nk'urugero, basubije injerekani y'amamesa ku 1,600, byatworohereza kurema isoko nta kibazo. Kwanazana ibicuruzwa byinshi bivuye i Kongo biza mu Bugarama.
Ku ruhande rw'u Rwanda ariko, ibyo kuba ibicuruzwa by'abanyekongo bitoroherezwa rurabihakana. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda ivuga ko hari amasezerano yo korohereza ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka u Rwanda na Kongo baheruka gushyiraho umukono kandi yubahirizwa. Madame Habyarimana Beata utegeka iyo ministeri avuga ko ayakubiyemo urutonde rw'ibicuruzwa bikorerwa imbere muri ibyo bihugu bisonewe amahoro mu gihe bitarengeje agaciro k'amadolari 500 y'Amerika, ni ukuvuga 1,500 mu mafaranga y'u Rwanda.
Twakoze urutonde rwumvikanye mu gihe kinini twaganiriye nabo, kintu ushobora kwambuka nta ngorane. Ni ibicuruzwa bigeze ku 600,000. Ibyo byambuka nta rundi rubanza. Hanyuma hari ibyo bari bafite mu gihugu cyabo bona ko bibagoye, ariko twabahaye karibu. Cyane cyane ni nk'amamesa babonaga batazi uburyo bayazana, ariko twabashije kuvugana n'inzego zibishinzwe bashobora kuyazana. Ibyanye n'ibicuruzwa bigira imisoro, byo nta kindi cy'umurengera twashyizeho. Imisoro icibwa izo bicuruzwa inaha mu Rwanda nabyo bicibwa ibicuruzwa bisa nk'abyo bivuye muri DRC.
Icyakora witegereje ku masoko n'amaduka yo mu Rwanda yegereye imipaka ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo bicuruzwa ntibihagaragara. Na bamwe mu banyarwanda baturiye iyo mipaka bo mu karere ka Rusizi babwiye Ijwi rya Amerika ko ntabyo bajya babona. Ariko kandi bibaye bije ku isoko ryo mu Rwanda basanga hari icyo byafasha.
Nta kintu kijya kiva muri Kongo ngo kize mu Rwanda. Vitaro ntabwo yumuka. N'umuntu womora agasabune akumura ari kamwe, nako wenda akumura nyine akatweye mu ntoki. Bavuga ko nguko ari forode, nguko ari ibiki.
Ntabyo tubona. Kuko bibaye nk'ibyabuka hano twabibona. Arama yomamesa nayo sindabura umutambutsi ibyo byadufasha da nonese kuko ikongo ikiro cy'isukari gihura ni cyatatu, ariko urumva ko n'isukari ni 2,000. Iyo sukari ije bakemera kwiza, urumva ko igahura n'iyo Rwanda ikiciro cyapunguka.
Ibintu bimeze uku mu gihe abategetsi bakuru ba Kongo n'u Rwanda, ni ukuvuga Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame, mu biganiro byabahurije i Goma mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, biyemeje gukuraho inzitizi zose zikibangamiye ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu byombi. Imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yamaze igihe kinini ifunguye ku baturage, mu gihe iruhuza n'ibindi bihugu nka Tanzania, Uburundi n'Ubugande yafungwaga ku mpamvu zinyuranye zirimo iz'amakimbirane mu bya politiki n'icyorezo cya COVID-19. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle. Mu Rwanda naho ibanki y'igihugu ijejwe amajambere yaratanguje uburyo bushasha bwo kwishyura amafaranga ingurane azwi nka bourse afasha abanyeshuri ba kaminuza n'abamashuri makuru. Ubwo buryo bwahawe izina rya minuza bwifashisha ikoranabuhanga rya telefone ngendanwa. Inkuru twateguriwe n'umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Ufatiye ku bisobanuro by'abakuriye banki y'igihugu itsura amajyambere, ubu buryo buzakoresha ikoranabuhanga. Basobanura ko mu gihe byafataga byibura ibyumweru 2 ngo umunyeshuri abone buruse, bizajya bifata umunsi umwe gusa. Iyi ni gahunda banki y'igihugu itsura amajyambere yinjiranyemo n'ibigo by'itumanaho rishingiye kuri telefone bikorera mu Rwanda. Ni uburyo buzakoresha inzira eshatu, ariko umunyeshuri akazajya yihitiramo imunogeye. Bwana Wilson Rurangwa ni umukozi wa BRD ushinzwe iby'inguzanyo z'abanyeshuri muri kaminuza n'amashuri makuru.
Umunyeshuri afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo tugiye kumwishyura. Mfite urugero, arinjira muri minuza arasangamo payment cyano eshatu ubu nizo dufite sofa dufite bank yahisemo bank ashyiramo konte ye yahitamo momo agashyiramo telefoni ye yahitamo Airtel mobile commerce agashyiramo telefoni ye so yamaze kwemeza cyo gihe noneho umunyeshuri tubadubona uburyo azishyurwa
icyakora kubera ari gahunda nshya abanyeshuri bataramenyera ababishinzwe nabo bumvikanije ko kwikubitira batari bake bashobora kuzabanza guseta ibirenge
urumva abanyeshuri baracyafite bakabari kwenda navuga ntibaramenye se kuko ibintu birakora cyangwa ntibikora so nkeka yuko niba bamaze kubona yuko bagenzi babo bayabonye kuko bafite uburenganzira bwo guhindura kuva kuri bank akajya kuri MTN cyangwa Airtel cyangwa twabahaye nk'igihe kigera nk'amezi nk'atatu kugira ngo bashobore kwisanzura gukoresha nuzi nibabona serivisi ari ubuntu abenshi bashobora kuzajya kuri iyo metode yo kwishyura
ibi bihabanye n'uburyo bwariho abanyeshuri bishyurirwaga mu mabanki gusa kuri Bwana Christian Mugenzi waruhagarariye ikigo cy'itumanaho cya MTN mu ishami rya Mobile Money ashingiye ku gihe cye yiga muri kaminuza z'uburyo byagoranaga kubona buruse akemeza ko minuza izarushaho korohereza abanyeshuri
naweze mbitekereza icyo bivuze ku munyeshuri ni ikintu gitangaje ni kuyabona real time donc igihe bayohereje uhita uyabona kuri telefone yawe. Ikindi cyiza dufite nuko ushobora gusaba mini statement cyangwa full statement yawe y'amafaranga wakiriye harayo bakase bayakatiye hehe icyo nacyo ni ikintu cyiza. Ikindi wenda ni konti zafunze kuko ariko umuntu amaze igihe atayikoresha hari uburyo bwo kuri setting a pin umuntu ashobora kubyikorera.
Ubu buryo bwa minuza bugaragaza nk'ubugiye korohereza abanyeshuri buzahera ku bari imbere mu gihugu kubandi bigahanze ibyabo birasa n'ibitarasobanuka muri ubu buryo bwa minuza ababishinzwe bakemeza ko bikigoranye kuko byasaba kubanza kuvunjisha amafaranga y'amanyarwanda mu madevize bikurikije igihugu buri munyeshuri aherereyemo n'uburyo kandi BRD isobanura ko buzafasha kwishyuza bigiye ku nguzanyo ya leta bose gusa hagakomeza kuvuka igisa n'impungenge ku banyarwanda baba hanze barigiye kuri iyo nguzanyo byongeye batigeze bagirana amasezerano na leta ko bizi baguriza BRD kavuga ko abigiye ku nguzanyo bari imbere mu gihugu kabone nubwo batagiranye amasezerano na leta bemera kwishyura ku bari hanze y'igihugu bwana Rurango akavuga ko bazakorana na za ambasade z'u Rwanda bakabasha kubishyuza
na FET nka ministeri ireberera ambasade zose turifuza gukorana nayo kugira ngo nibura dushobore gukorana na ambasade aho ziri zose ku banyarwanda bazigana babashishikarize kuba nabo baba bamwe mu bagira uruhare muri iki gikorwa cyo kwishyuza abanyeshuri ariko mu bagira uruhare mu gufasha abana b'abanyarwanda nabo kuba babona uburezi bukwiriye nk'ubwo babonye nabo.
Banki y'igihugu itsura amajyambere igaragaza ko muri ubu buryo yise minuza bwo gutanga inguzanyo ku banyeshuri ba za kaminuza n'amashuri makuru ukwezi kwa kane uyu mwaka bamaze kwishyurira abasaga 650 bo mu bigo by'ubumenyi ngiro mu bagera mu 800 barangije kwiyandikisha. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona abanyeshuri baba barishyuriwe hifashishijwe ubu buryo bwa minuza ngo twumve uko mumva itandukaniro n'uburyo bwariho gusa mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana binubira itinda ry'amafaranga y'inguzanyo ya buruse. Umwari Anizinyira Mbonimpa arangije mu ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ashingiye ku bibazo bakunze guhura nabyo agasanga uburyo bushya bushobora kuzafasha barumunabe.
Njye ndumva ari byiza cyane kuko hari uburyo wenda batindaga ibyo byajyaga kugera byonyine ukwezi kwa kabiri abantu barimo bararira bavuga bati turakennye ukeneye utumereye nabi. Nyeka ko nibaramuka babikemuye gutyo bakanoza izo serivisi ndetse n'ubwo buryo koko uko bivuzwe bikaba ariko bizakorwa bizorohereza abanyeshuri mu buryo bw'imibereho mu buryo bw'imyigire kuko hariho n'ababa batagira mashine bakenera note cyangwa se bagakenera na internet zibafasha mu gukora research zitandukanye.
Abagombye kwishyurirwa inguzanyo bose hamwe barabarirwa mu 30,000. Amafaranga yishyurwa n'uwarangije kwiga atandukana bitewe n'ibyo yize kuko hari n'abo leta yorohereza kubera amashami bakurikiye. Itegeko rivuga ko uwishyura agomba guhita atangira kwishyura kibona akazi. Abagombye kwishyura inguzanyo n'abize kuva mu 980 kugeza ku bakiri gusaba inguzanyo n'abazayisaba mu myaka izaza. Ubwishyu bw'inguzanyo buri ku mpuza ndengo y'8% by'amafaranga umuntu yinjiza ku kwezi. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Juti mwese mukundi radio hejwe rya Amerika ibiganiro twateguriye mwaka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mutegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Nadia yadufasha kwegeranya ibiganiro twateguriye yagizwe Emmanuel yarabihagarariye. Turashimiye namwe juti mwese mwaduteze amatwi turabifurije amahoro.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi. yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika